Abitesalonike ba mbere kigabane cya kane. Nuko bavukanye ibisigaye turabinginga tubanura mu mwami Yesu nkuko mwize kuri twebwe ingene mukuye kugenda no kunezereza Imana kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo murazi byagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ibyo ari byo icyo Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanye kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu byifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunga umuvukanye wundi kuri ibyo kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ibyo byose kuko twababuriye tuvyemeza kuko Imana itaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa nico gituma uvyanka ataba yansa umuntu ariko aba yansa Imana kandi ari ibahamwe mu wayo yera
ariko ibyo gukunda bavukanye nimurinda kuvyandikirwa kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana kandi niko nyene mugiriranira n'abavukanye bose b'i Makedoniya hose ariko bavukanye turabahanura ngo murushirize kugira gwinshi kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ivyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira ico mukenye
ariko bavukanye tugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntibabare nka babandi badafise ibyizigiro kuko twizere ko Yesu yapfuye akazuka tuariko twizere ko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe iki nico tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe nuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye ushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira na gato imbere y'abasinziri kuko umwami wacu bwiwazoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akama k'umumarayika mukuru n'inzumbeti y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirira umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami
nuko mwiruranisha ayo majambo.